Imuteza amatwi ni radio ijwi rya Amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatandatu itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mwaramutse neza nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ndabahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika hano muri studio ya 5 muri kumwe nanje Rosine Munezero ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yaho mugenzanje Aloise Bigirimana arahezaze kubashikiriza ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abana bashika kuri 20 bahitanywe n'isanganya ry'umuduga ryabereye hanze y'umugwa mukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo i Pretoria kuri uyu wa gatanu. Abana bari basanzwe bari mu modoka yo mu bwoko bwa bisi yasekanye n'ikamyo ku ibarabara riri hagati y'ibisagara bya Bronkhorstspruit na Verena hafi y'ibirometero 70 umuntu ava ku mugwa mukuru i Pretoria. Amakuru yuko abana bapfuye yemejwe n'umuvugizi w'abajejwe gutabara byihuta impanuka. Icyateye iryo sanganya kikaba kitashotse kimenyekana. Muri Sudani y'umanuko umugwi w'abashingwa manza abamenyesha makuru hamwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza bamaze ukwezi bari mu gikorwa cyo kwegeranya amasanamu amakuru n'amasanamu ku bubisha bwakorewe abanyagihugu. Umwe mu bashinze uwo mugwi avuga ko amasanamu bamaze kwegeranya barungikiwe n'abanyagihugu bo mu gisagara cha Paryok na Wahu yerekana ko habaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Abagize uwo mugwi bavuga kandi ko begeranya ayo masanamu mu ntumbero yo kuyashikiriza amashirahamwe ajejwe gukora amatohoza nk'umugwi ujejwe agateka kazina muntu muri ONU, inama y'umutekano ya ONU hamwe n'iy'ubumwe bwa Afrika. Mu biganiro bahaye ijwi rya Amerika impande zompi zigwana zirahakana ubwo bwicanyi, bose bakavuga ko atanguvu bakoresha muri zo njyane. Umushikiranganji ajeje umutekano wo mu gihugu hano muri Leta Zunze za Amerika John Kelly hamwe n'umucamanza mukuru Jeff Sessions batangaje ko bagiye kubandanya umugambi wabo wo guhagarika bimukira batemewe n'amategeko. Ivyo ngo bizofasha kugwanya imigwi y'abagizi banabi ikorera ku mipaka no mu bisagara bisanzwe bitemera ayo mategeko. Mu rugendo yakoze mu manuko bushira uburengero bwa Amerika, Kelly yavuze ko babandanya kwiga umugambi wo kubaka uruhome kandi ko bazokoresha ubuhinga bwa none bakongera bagashira ku mipaka abagabo n'abagore bashoboye igikorwa cyo gucungera uja n'uruza rw'abantu. Kuri wa gatanu wabashikiranganje Kelly na Sessions bari kumwe n'umukenguzi amateka muri Amabariya Ron Johnson aserukira leta ya Wisconsin arongoye umugwi ujejwe umutekano wo mu gihugu hagati n'imigenderanire na leta bagendeye abakozi bakorera ku mipaka. Sessions yabwiye amenyeshamakuru ko anegura cyane ibisagara bitemera gukurikiza amategeko yo kwirukana bimukira basanzwe bafise ibyaha baregwa. Ikigo cya kaminuza Johns Hopkins cya Leta Zunze za Amerika cyatangaje ko amasanamu yo mu kirere yerekana ko ikibanza Korea ya ruguru igeragerezamwo ibigwanisho bya nuclear kiriko kiberamwo ibikorwa by'imyiteguro yo gutera ibyo bigwanisho. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko Korea ya ruguru ishobora gukora ibyo bitero umwanya wari wose. Icyo cegeranyo kirimwo kandi amasanamu y'icyo kibanza yerekana ibikoresho bimwe bimwe bisanzwe byunguruza ibyo bigwanisho. Abahinga basohoye ico cegeranyo bavuga ko atawuzi nimba akaruhuko ivyo bikoresho birimwo kandi ashobora kuba arako kwitegurira igitero gishasha. Tuyuse ko Korea ya ruguru imaze gukora ibitero vya nuclear bishika kuri 5 kuva mu mwaka w'2006 muri vyo bikaba vyatewe mu mwaka weze w'2016. Ikigo kijejwe iperereza mu gihugu cy'u Burusiya cyatangaje ko hari umukozi wacu yishwe hamwe n'umunyagihugu umwe mu buseruko bw'u Burusiya kuri uyu wa gatanu. Icyo kigo cyatangaje mu nyuma y'ubwo bwicanyi ko uwakoze ubwo bwicanyi yahoze ari umunywanyi wa neonazi umuhari wayoboka Adolf Hitler yahoze arongoye Ubudagi. Abategetsi w'u Rusiya batangaje ko uwo mugabo yinjiye mu biro by'ico kigo aho bakirira abantu aca ararasa abari aho yicamwo babiri akomeretsa uwundi umwe imbere y'uko yicwa umugwi ujejwe iperereza ufisi icicaro muri Amerika watangaje ko umuhari wa leta ya Kiislamu uza wemanze ico gitero ubwicanyi nk'ubwo kubategetsi b'u Rusiya ntibukunze kwibonekeza atari mu buraruko bw'u Rusiya mu ntara ya Kokaze yamara u Rusiya buramaze kugabishwa akatari gake nabiyahuzi kuva aho igitero kibereye cyahitanye abantu 14 mu minsi heze igitero cyabereye ku gituro cya metro zunguruza abantu cha St. Petersburg. Umugwi w'abakamikaze b'abatalibani wari witwaje ibigwanisho bikomeye wakoze igitero kuri uyu wa gatanu ku kirindiro c'abasirikare bo mu buraruko bwa Afghanistan. Abategetsi mu gisirikare bari batangaje kikibako cyahitanye abasirikare 8 yamara igitigiri ubu kikaba kigeze kubarenga 50 nk'uko byatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare. Abarongozi mu ntwaro bavuga ko icyo gitero cyatangujwe n'umukamikaze yiturikije ku gisasu bagenzi we babona kwinjira muri ico kibanza. Abari aho bavuga ko ari gitero cyakozwe n'abagwanyi bari hagati y'umunani na 10 kandi ko baje bagana abasirikare ba leta bari bavuye mu musigiti gusenga. Ikirindiro cy'abasirikare cyatewe n'igisanzwe kiriko abasirikare bajeje gutuza ibitero by'abatalibani mu buraruko bwa Afghanistan. Icyo kirindiro kiriko kandi inteko mvamakungu zishyirahamwe OTAN yamara nta makuru yatanzwe yuko harabo baguye muri ico gitero.
Turashimiye mugenzi wacu adushikirije makuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira.
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ikaze gwarukana mwebwe mwese bakunzi ibiganiro byijwi rya Amerika. Ubumuga bw'umubiri buratuma umuntu abugenda n'abahakenye. Abakene bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bagizwe n'ibice 20% by'abamugaye nk'uko biri mu cigwa cyakozwe n'ibiro birabi by'akazi ku isi beite mu mwaka wa 2007. Ugukumigwa ni intandaro yo kudashobora kwibeshaho. Ibice 82% babayeho mu bukene burenze urugero nk'uko icigwa cyakozwe n'ibiro birabi by'akazi ku isi beite kibandanya kivyerekana. Muri rusangi ikena ry'ubuzi ribangamira cyane abagendana ubumuga. Inkwirikizi ni ukudashira ingufu nyinshi mu kukarondera canke bakaronka akazi ataco kabongera mu butunzi. Ibyo biruko mu gihe 1,470,000 z'abagendana ubumuga ku isi bafise imyaka yo gukora akazi nk'uko ishyirahamwe gitaha abamugaye ku isi Handicap International ribimenyesha. Naho biruko ibihugu byo ku isi biremeza ko abagendana ubumuga bafise ingabire zikomeye mu kurangura imirimo itandukanye ariko zidakoreshwa. Byongeye barashobora kugira uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu nk'uko ibiro birabi by'akazi ku isi beite bibandanya bibimenyesha. Mu Burundi ukwibeshaho kubagendana ubumuga guhura n'inzitizi zijanye no kutamenya gusoma no kwandika. Tumenyeshe ko muri kino gihe kuva mu mwaka wa 2013 abana bagendana ubumuga bafise uburenganzira bwo kwiga co kimwe n'abandi. Mu kiganiro cy'uno munsi nk'uko muvyumva turabira hamwe ibijanye no kwiga beshaho kubagendana ubumuga bwo kumubiri. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Raisa Liliane inamahoro nongeye kubahikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu Kira. Mu kiganiro nyezina tega matwi vyimviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene umuntu agenda n'ubumuga bwo kumubiri yo kwibeshaho gwaganiriye na mugenzanje Ala Eve Irankunda
gukora imigambi yo kwibeshaho usanga ubwa mbere na mbere umuntu avukanye ubumuga umujyango ubwa mbere ubona yuko ari nkivumwe ari umuntu aje atacashoboye kugira ngo bashore kwiteza imbere nabo biragora cyane gose gutera imbere nuko baba bavukiye mu mujyango ubagirira impuhwe ukabatahura ko nabo ari abantu
nuko yene baba bakuze byiza bo bashya mu mashure kugira ngo bige nabo baze bamenye ingene bibeshaho
mbona yuko kisi na keshi umugabo ratandukanye mbona ko bo bashira mu myuga kisi na keshi pagira ibindi bintu nyene byo gusudira je nivyo mbona
mbona ko leta yo girageze kugwiza amashuri y'imyuga kugira ngo ntabo bavukana ubumuga bakabona ukuntu bashobora kwifashaho mu buzima
abantu bagenda nabo mukapa ku mubiri hari abantu bashobora kuba bamugaye amagorome amaboko akora canke akomeye kuburyo bashaka kugira ikintu bakora bakimara biciye muri ayo maboko
afise ubwo bumuga amaze kwiteza imbere ukuntu yo kwigenza bivanye n'uburyo amaze kuronka canke n'intambwe yashitse ko nuko yarondeye yogerageza gukomeza ubwo buryo bwiwe
ati akazi kiwakora kimwe gusa amaze kwiteza imbere niho gusa kubananya gusa umuga wiwe akabananya akora ugira abandanya ara ibyo mutiteza imbere muri kazoza kiwe
bisanzwe umuntu amugaye wo mubunga bunga hari icyo umuntu akomeye adashobora gukora amugaye akagikora ngawe warukomeye kikakunanira gukora
si byiza cyane yuko umwana agendana ubumuga bamujeka wenyene iyo bamufashe mu mugongo ntibaze barabona kumengo n'ivyo akoze afashwe mu mugongo arashobora gukora
menyesho kubice 80% kwijana vy'abagendana ubumuga bagwiriye cyane mu gihugu hagati kuruta mu bisagara ibikorwa bimwe bimwe byinjiza amafaranga byo bafasha kwiteza imbere aha ni nko mu kurima ukugwiza ibikorwa bijanye n'imyuga n'ibindi n'ibindi tumenyeshe kandi ko mu bagendana ubumuga abagabo bafise amahirwe inshuro zibiri kuronka akazi kuruta abakenyezi nk'uko ishiramwe gita habamugaye ku isi handicap international bimenyesha vyongeye abakenyezi barategwa isoni cyane n'ubumuga bwabo ivyo bituma bikumira mu kurondera ubuzi hamwe n'abandi nk'uko iryo shiramwe gita habamugaye ku isi ribandanya ribimenyesha reka duhe ijambo mugenzanje Ala Ivirankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura ku bijanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri
ahandi ni muri atelier iri muri commune Rohero mu gisagara ca Bujumbura aho abigeme bafise ubumuga bw'amaguru barangurira imirimo ijanye no kubarira hamwe no kudesa kuvaho abo bigeme barangirije amashure y'intango bihutiye gukurikirana amashure ajanye n'imyuga ukaba nkako icifuzo cabo kwari uko boshika kwihangiro byo kwibeshaho mu buzima naho bakuranye ubumuga ukugira amagara meza ni inkurikizi yibonekeza kuri abo bigeme bivuye kuri iyo myuga yo kwiteza imbere bakurikiranye Evine Nibogora afise ubumuga bw'amaguru aratuyagira
magara yanjye mbona gumatera ahubwo agenda neza ubundi bumuga narawukoze ndetse byose naritegeza abantu bakenye bafise amaboko bize amashure ntubwo ntumuga wanjye nenda kugeza kukunda
ubuzima bwiza ku muntu yakurikiranye umwuga bumutera intege mu bikogwa naho aba amugaye ivya nkenegwa Bernadette Nzokira aronka yemeza ko biva kwishaka ryo gukora rimuranga iyo ikaba yabaye inkurikizi yo kutikumira kuko ibikogwa birangurwa n'ukomeye abishoboye icizere cy'ubuzima kirava kandi ku muntu agendana ubumuga bw'amaguru yibeshejeho n'uruvyaro rwiwe Bernadette Nzokira avuga ati
unye nditunze nshaka kwipangira inzu nkayiriha n'umwana ndashobora kumuha icyo yifuza igihe ndimwo ndishoboye ndafise amagara meza kandi umwana wanjye afise amagara meza
ugukundisha umwuga umwana afise ubumuga kumutera intege mu kuwiga Languid Ndayishimiye atugira ko abavyeyi biwe
aribo bamubwiye imbere mu kumwumvisha ko ashobora gutegura kazoza kiwe kubijanye no kwiga umwuga wo kubarira. Kubw'ivyo rero yaciye akura yiyumvamwo ko ubumuga bw'amaguru butomubuza kukitegurira. Ituze ryo ku mutima ryamagibonekeje mu gihe umuntu amugaye yishoboje gukora umwuga umubeshaho. Tumvirize Languide Ndayishimiye asanzwe agenda ubumuga bw'amaguru.
Igituma bimpamahoro nuko je ntiyumvira kuja gusiga kanaka utwo ndose twose dadufungura mu mahoro atamuntu ndinze kuja kwazambira.
Ibintu biruko mu gihe ukwivuza no kwigurira imiti ari ibindi ubumugaye yishoboza kubw'amahera yinjiza bivuye ku mwuga yize. Akarorero ni Anne Marie Nduwimana yemeza ko bumushoboza kwivuza atankomanzi. Ubushobozi mwene ubwo ni ngirakamaro mu kubungabunga amagara atarasinzikara nk'uko yongerako. Ingoga zo gukunda umwuga zirava kandi kumugaye awukurikiranye ashoboye kugira ico aterereye mu muryango wiwe. Bernadette Nzokira aritanga ko akarorero
nyuma yaho maze gutangura guhembwa nageze igihe nduga muhira kuramutsa abavyeyi ndabashiriye udufungurwa uduhuzu twabatoyibanje bica bimpa ingoga yo gukunda umwuga kuko narakora nkabona ko ushoboye gukoramwo amafaranga yo kwigurira impuzu nambara kandi nkagora amavuta yo kwisiga nkabona yuko ushoboye kuronka n'ivyo ngura.
Co mwomenya nuko hakiriho abavyeyi batari bake bataratahura ku mwana amugaye ategerezwa gutegurirwa kazoza kiwe. Gilbert Bizimungu arongo yurunani rw'ibigo vy'abamugaye avuga ko ari ukutamenya kurangwa muri bo. Kubwiwe ni ngombwa amahimiriza yongerezwe mu mihingo yose igize igihugu. Impanuro abavyeyi bahabwa nuko bo kwitaho gushira abana babo bamugaye mu mashure harimwo na y'imyuga. Anne Marie Nduwimana numuvyeyi amugaye amaguru aterakamo avuga ati
ndagatera abavyeyi bafise abana bagenda no bumuga bogerageza kuzobatwara kubandikisha kugira ngo baje mu mashure. Birashoboka ko hari abo babararengeranye kuja kwiga amashuri y'intango nabaterakamo ngo babaje ni mu bigo byigisha imyuga kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka umwuga uzobafasha kwibeshaho mu misi imbere.
Tumenyeshe ko ibigo byigisha imyuga ugwaruka rumugaye bitarashobora gushingwa mu gihugu cyose. Iyo ikaba inkurikizi yuko rukurira mu bukene kubwa mikoro make. Ikindi nuko ubuhinga bwo kwigisha mu bigo bimaze kugurugwa budashemeye nkuko inkuru dukura mu ndongozi zijeje ibigo by'abamugaye mu Burundi zivuga. Ico baye ciza nuko leta yogira uruhara rudasanzwe mu gushigikira abantu bagendana ubumuga. Twumvirize Gilbert Bizimungu arongoye ibigo by'abamugaye mu Burundi. Twumvirize Gilbert Bizimungu arongoye urunani rw'ibigo zitaho abamugaye mu Burundi.
Amagara y'abamugaye ashobora kwifata neza kubera biga umwuga gusa. Dukeneye gufashwa mu migambi y'iterambere itegurwa n'igihugu. Ingene biteguye abagendana mu mugabo by'ukuri nibiborohera.
Itegekanywa ry'uburyo bwo kuvuza ku buntu kugwaruka rwavukanye ubumuga ruva mu miryango y'aba aho nikora nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Ze ala Eve kuri iyo nkuru wadutohoreje. Amareta akwiye kwitwararika gucungera iyubahirizwa ry'amategeko agenga abamugaye. Ivyo bituma badasubira gukumirwa mu bikorwa bishobora kubafasha gutera imbere nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribisaba. Vyongeye amareta ategezwa kugira uruhara runini mu gushigikira mu iterambere ry'ubutunzi bw'abamugaye canke imiryango babamwo nk'uko ONU ibandanye ibimenyesha. Ku ruhande rw'abagendana ubumuga bwabo bakwiye gutahura ko nabo bashoboye co kimwe n'abadafise ubumuga. Ivyo bibafasha kutikumira mu bikorwa by'iterambere ryo mu kibano nk'uko ishyirahamwe gitaho abamugaye ku isi Handicap International ribihanura. Kugira dutahure neza ibijanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri, umviriza ikiyago mugenzanje Ala Ivirankunda yagiranye n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Aloise Habonimana.
Aloise Habonimana ndabaramukije.
Ngaramutse neza.
Ukwigisha imyuga abafise ubumuga butandukanye yabo bwo ku mubiri mbega ni giki bihindura ku kukubaho kwabo
birahindura ikintu kinini cyane abantu benshi bazi uko umuntu agendana ubumuga ari umuntu atacamaze abo bana birahindura ikintu kinini cyane bakiyumva mu buzima bwabo bwa misi yose akanamenya n'ibitari bike mu bijanye n'ibikorwa bya misi yose bisanzwe birangurwa n'abandi bakomeye nabo bakabirangura kandi bikabatera ibyishimo cyane
abo bavyeyi n'ukutamenya yuko abantu bafite ubumuga nk'ubwo bashobora kwibeshaho bice mu nyunga
abavyeyi benshi bazi uko umuntu agendana ubumuga ari umuntu yahumanye mu muryango atacazokwimarira kwagira ati ni najana ku ishure umuntu amugaye ntacazomarira nta nicazomarira urundi kandi nawe ntacana nicazokwimarira benshi rero baraciyumvira uko bivanye n'uko kutamenya barashobora gukumira abana babo
impanuro mubahereza niyi
bisaba yuko nabo botahura ni nabo bene kuvyara abo bana kuko mu bisanzwe iyo umuntu yibarutse icimani muhaye nico yakira rero kazisanga ariko aranka nk'uwo muntu asanzwe afite akazi ahanaka ariko aranka guhakazi ugendana ubumuga nuko cyane cyane bo kwijukira gutanga ubuzi kuri bose afite uburenganzira bwo kuvuzwa amateka nawe abayasanganywe
ukwigwa umwuga kugendana ubumuga no kugira amagara meza birajana
no vuga nti birajana gose yamenye umwuga ubuzima bwiza buca bukwikira mu nyuma kuko iyo amenye kuba afite umwuga uwo mwuga uramuteza imbere nyamba tarunkora ari umuntu wafungura amakaronka uburyo cyo kwiteza imbere agatera intambwe mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose
ndabakenguruki
ego ndabakenguruki namwe
aha wubona ngiye kurimba suko mimba we ku mutima ngomba njuri mimba nereka bakunda
ndagushimiye ala ivira nkunda kuri ico kiyago mwagiranye n'uyo muhinga yanonoso ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo katubwira ko abamugaye ari abantu co kimwe nabandi karirimbe n'umugwi peace and love twibutsa abatwumviriza ko ikiganiro ari kiracijwe rya Amerika uno munsi tukaba turi ko tuganira ku byerekwa kwibeshaho ku bagendana ubumuga bw'umubiri gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu mugangana itamunyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kuri barya bagenda gusekereza marara afite ubumuga bw'amaguru wabiterwa n'iki
umuntu ntiyojanirana avuga yuko umuntu wese agendana ubumuga asega mu barabara ariko bonekeza ko mu barabara y'Ibujumbura abantu basega kenshi na kenshi usanga bafise ubumuga ari ubwo maguru amaboko cyangwa ubundi bumuga kibonekeza ibyo biterwa n'uko bwa mbere haba havaze imigambi ijanye kubashira hamwe kubaha intumbero y'ubuzima bwabo baravye ubumuga bafise bakabaha ubuzi kugira bashobore kwibeshaho mu buzima bwabo
Mbaza ndakwishura
nko mu muryango byo babiterwa n'iki umwana umwe avuka akomeye undi ugasanga yavukanye ubumuga
nukumenya yuko ubumuga buri kwinshi ari umuga buterwa nuko haba hari ibibazo hagati n'amaraso y'abavyeyi canke ubumuga ugizwe nuko ariko Imana iba yamubumvye
Mbaza ndakwishura
ni kuki haraba mugaye bashobora kwiteza imbere kwibeshaho n'abandi ugasanga bidashoboka
ubwa mbere umuryango urashobora kuba mubaye hafi ngo ubumuga bwiwe barakamwigisha ariko ategeza kubaho abufise kandi atangorane ihari rero araheza akaronka inkomezi kumva ashigikiwe n'umuryango inkomezi kumva hari abantu bamutahura ugasanga mu bumuga ahubwo umutumye ashika imbere n'abandi usanga ubwo bumuga bwaratumye mu muryango bamukumira bamureka ko atacamaze araheza unyina kikumira mu bandi ntagira hashika ugasanga ubuzima bwiwe ntacavuyemo naho usanga rero umwe agatera imbere undi nawe ntagira ico yimarira mu buzima
Ka nkimurambirwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu mugangana itamunyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
kubera iki abantu bamwe Imana barema aya bantu tugasha dushaka kubafata no kumenga abamugaye kandi atubishobora kudushikira
ivyo bavyita kutamenya ico Imana itanze uracakira rero bishitse bikamera uko onye inuba kiremwa muntu nuko ubutazi kubahiriza gateka ka muntu uko ameze kose umuntu aramwakira
mbaza ndakwishura
dufate nk'iyo umugaye wo kwihutira kwiga umuga iyo amashure yakonani
sugana no umuga gusa yo kwihutira kwiga amashuri y'imyuga niwe wese abona yuko amashuri amunaniye kandi afise mbere ingoga go gukora imyuga iyo muvyeyi ubonye kare tamuhutagiza kumara amashuri acamukuramo kugira ivyo afise mu bukerebutsi abishira imbere biheze bimutungisha mu buzima bwiwe
mbaza ndakwishura
twatahuramwo iki mu gihe umuntu afise ubumuga batwigisha yuko ameze nkatwe
nibaza ko tabwenge busaba kugira umuntu abitahure umuntu wese arafise ubumuga ariko ku mubiri umuntu abona cyangwa ubwo umuntu atabona rero ntibikenewe yuko iyo umubonye ko agenda n'umumuga utangura kumucira ubanza ukibaza ngo nimbura kimazi oya ushobora gusanga mbere ubwenge afise buruta n'uwo umuntu wese canke afise ikindi kintu gishobora gumutuma agira agaciro ku maso y'abantu
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
byabitegwa niki cyangwa byabigirwa niki amashuri y'abamugaye ntagwizwe kandi abana bose bafise aho biga
uwo ni umugambi wa leta kugira amashuri y'imyuga agwizwe kandi na cane cane bivuye n'abantu bagana ubumuga baba bariho mu gihugu byose bigakurikirana kuko bibatuma umwe wese ushobora kumwegera ukamubaza aho ashobora gushika bakamuherekeza iyo leta igashyiraho aya mashuri abashigikira aya mashuri abafasha kuvamo ikintu hama umuryango nawo ukababa hafi ukabaherekeza nabo nyene
mbaza ndakwishura
Tewe ntahura yuko mu gihe umuntu amugaye ukuboko cyangwa ukuguru atacyo mu buryo kwiga amashuri wumva atari uko none
ego nivyo nivyo mubuza kuja kwishura ariko urashobora gusanga biva harya mu muryango bamaze kubona ko atakazoza ataco azomamarira ugasanga rero nibihuse kumushira mu ishuri agaheza kahahombera ntagira umuntu numwe amutahura ngo amufashe waje mu bandi yige nk'abandi bantu
mbaza ndakwishura
Hari nk'ibindi usanga twarishizemo yuko iyo urongoye umukobwa amugaye ushobora kubyara umwana amugaye
kiyo bicitse bikaba ari ibintu biva ku maraso aho arashobora kuvyara umwana afise ubumuga nk'ubwiwe ariko akaba ari umuga avugutse kuko ari ku Imana yamuremye nta kibazo mbere muramaze kubona kenshi iyo mutembereye mu ibarabara bajya bakenyezi baba basega bafise ubumuga baba bafise abana biruka bameze neza mbere basa neza
mbaza ndakwishura
ko bahora bavuga yuko twese dufise ubumuga twisangije
hari ubumuga umuntu abona ku mubiri akoresheje amaso yiwe n'ubundi bumuga bwo mu mubiri ingorane z'amafigo ingorane z'umutima n'ingorane zo mu mutwe ubwo n'ubundi bumuga usanga umuntu agenda kubimenya agiye arakura nta muntu n'umwe atagira ubumuga nuko gusa urugero rutandukanye
garukiye twibutse ko twashimikiye kubijanye no kwibeshaho kubagendana ubumuga bwo kumubiri ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye ala ivirankunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara y'abantu ku ijwi rya Amerika mufise ico mushikiriza canke mubaza kubyerekeye iki kiganiro kira twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 22 37 90 90 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro ndabasezeye naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha Mwaramutse nshuti mututeze amatwi muri kigitondo tubaza ko mwaramutse amahoro ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho mwaramutsa inshuti n'abagenzi muri iki kiganiro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo tutabanje kurandira dutangure ku butumwa bwa Noel Niyonsaba urakoze ngiye indirimbo ntawamusimbura ya Medi wasavye